Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turabaramukije inshuti mwese dutanguranye ibiganiro byo muri iki gitondo ku munsi wa kabiri itariki 10 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2015. Kuri mikro menanje Ideni Yongabo.
Ajya Bobe Rugurika ntimugire ngo nimufungwa asanzwe kandi namwe murabibona muravye n'abantu baja kumuraba iminsi yose kandi afungiye kure y'Ubujumbura urabona ko atari umufungwa asanzwe.
Uwo ni umuyobozi w'ishyirahamwe APRODEH Pierre Claver Mbonimpa. Iyi nkuru cyo kimwe n'ayandi makuru twabateguriye turayibashikiriza mu kanya kari imbere. Reka yamara dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, amakuru tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Waramutse neza Thomas.
Waramutse neza Fide, namwe mwese muteze amatwi ijwi rya Amerika mwabonye Imana ikingura. Boko Haram yaraye igabye ibindi bitero muri Niger na Cameroon. Muri Niger, Boko Haram yateye gereza yo mu mujyi wa Difa mu majyepfo y'igihugu, ariko ingabo za Niger zayishubije inyuma. Kugeza ubu nta makuru aratangazwa niba hari abantu baguye muri iyo mirwano cyangwa niba hari abafungwa batorotse. Naho muri Cameroon, aba Boko Haram bashimuse bisi yari itwaye abantu bagera kuri 20 mu majyaruguru y'igihugu. Abaturage babibonye bavuga ko bayambukije umupaka wa Nigeria. Amakuru amwe n'amwe aratangaza ko baba barishemo 12. Hagati aho, umuyobozi wa Boko Haram Abubakar Shekau yaraye yigambye ngo azatsinda ingabo mpuzamahanga zagiye kumurwanya. Mu mashusho yashyize ku mbuga ya YouTube yaravuze ngo abasirikare 70,000 ni bake cyane ku buryo abarwanyi be bashobora kubica umwumwe. Yashakaga kuvuga umutwe w'abasirikare 8,750 washyizweho ku wa gatandatu ushize na Nigeria, Niger, Chad, Cameroon na Benin. Muri ayo mashusho, Abubakar Shekau yikomye by'umwihariko perezida wa Chad Idriss Deby. Ingabo za Deby zakubisiza Boko Haram mu cyumweru gishize muri Nigeria na Cameroon. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin yaraye atangira uruzinduko rw'iminsi 2 mu Misiri, akimanuka mu ndege yakiriwe na mugenzi we Abdel Fattah al-Sisi. Bagomba kuganira ku bibazo bya Iraq, Siria, Libya na n'icya Israeli na Palestina, nk'uko itangazo rya Kremlin Presidence y'Uburusiya ribivuga. Naho Presidence ya Misiri yo yatangaje ko Perezida Putin na mugenzi we Sisi bagomba gusinya amasezerano atandukanye. Ababikurikiranira hafi bavuga ko harimo n'amasezerano yo gutsura ubutwererane mu bya gisirikari. Mu Misiri kandi Perezida Sisi yategetse anketi ku bwicanyi hagati y'abapolisi n'abafana b'ikipe y'umupira w'amaguru ya Zamalek ejo bundi ku cyumweru. Ubwicanyi bwaguyemo abantu barenga 20. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu iratangaza ko n'abapolisi 22 22 babikomerekeyemo n'abantu 18 bamaze gutabwa muri yombi. Hagati aho kandi, imikino yose y'icyiciro cya mbere cy'umupira w'amaguru muri Misiri yarahagaritswe mu gihe kitagenwe. Minisitiri w'intebe w'Ubudage Angela Merkel ejo yari hano i Washington, yari yaje kungurana inama na Perezida Obama ku kibazo cya Ukraine. Barangije kuganira mu muhezo, bombi bari kumwe bahuye n'abanyamakuru. Perezida Obama yatangaje ko azategereza ibizava mu nama ziteganijwe mu minsi iri imbere yo gufata icyemezo cyo guha intwaro leta ya Ukraine. Kuri we, inzira ya diplomasi n'ibihano nibyo abona byarangiza uruhare rw'Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Ariko ati, nahaye amabwiriza abajyanama banjye kugira ngo banyigire uburyo twaha intwaro leta ya Ukraine mu gihe diplomasi yaba inaniwe. Angela Merkel nawe yavuze ko nta gisubizo cya gisirikari abona. Nawe ati, inzira ya diplomasi niyo ikwiye gushyirwa imbere. Bombi bagaragaje icyizere cy'uko inama iteganijwe ejo muri Belarusiya izatanga umusaruro. Iyo nama izahuza abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage. Ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga b'Uburayi bwunze ubumwe ejo nabo bategereje kuzareba icyo iyo nama yo muri Belarusiya izatanga mbere yo gufata ibindi bihano. Babifatira rero Uburusiya n'inyeshyamba bushyigikiye. Gusa ibyo bihano barangije kubyumvikanaho birateganya kubuza gutembera no gufatira umutungo w'abantu 19 barimo abarusiya 5 n'imiryango 9. Muteze amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Muri Iraq ibisasu bibiri byaraye bihitanye abantu 15 mu murwa mukuru Baghdad no mu nkengero zawo, abandi bantu barenga 50 barakomeretse. Nta muntu uravuga ko abiri inyuma. Ku cyumweru ibindi bisasu byari byahitanye abantu 37. Kuva ejo ba minisitiri b'imari n'abayobozi ba banki nkuru z'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 bateraniye Istanbul muri Turikiya bagamije kureba uburyo bahuza ibikorwa byo guteza imbere ubukungu cyane cyane ishoramari. Umuyobozi w'ikigega mpuzamahanga cy'imari Christine Lagarde yemeza ko baramutse bubahirije ibyo biyemeje mu nama G20 yo mu kwezi kwa 11 gushize muri Australia byakongera ubukungu mpuzamahanga ho amadolari arenga miliyari 200 n'imirimo mishya amamiliyoni muri iyi myaka 4 iri imbere. Naho urugaga rw'ingabo mpuzamahanga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri mu nzira yo gusenyura burundu Etat Islamique, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ubitangaza. Turasubira mu nshamake mu kanya.
Urakoze Thomas Makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya. Ini radio Ijwi rya Amerika risamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umwanya w'inkuru nyamukuru. Leta y'u Burundi ngo yari kwiye kuhagabira kugira inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya ntizo bafatire ibihano kubera ifungwa rya Bob Rugurika. Ishirahamwe Parsem mu kiganiro ryahaye abamenyeshamakuru rivuga ko abarundi bashobora kugwa mu mporero kubera ifashanyo zishobora guhagarikwa. Nivyo dushikirizwa na Tabita Mukamusoni.
Mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa mbere, ishirahamwe Parseme ryamenyesheje ko ingaruka zishobora kuba nyinshi mu gihe inama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya yokorana Bobo Rugurika atararekugwa.
Umugwa kumesha ukuru ni ikintu gikomeye cyane kugira demokrasi tsimata. Iyi dosiye ya Bobo Rugurika yova mu nzira vuba bwangu, mbere ikava mu nzira niyo nama itaririgira kurana. Burundi tuje kuri iyo menace, uravye ubukene aho bugeze muri iki gucurundu. Umengo abategetsi barwe kwikubita gashya hakirikana. Havina vijura nibindi bugasanga birakomera nyiri gihugu.
Fosendi Kumana harongoye iyo shirahamwe gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo, amenyesha ko ibihugu vya Buraya bifise uruhara runini mu mahera uburundi bukoresha, kandi nababikira batatu Bobo Rugurika ariko arazira ngo bava mu Butaliyano busanzwe buri mu bafasha uburundi. Fosendi Kumana agasaba ubutegetsi bw'Ibujumbura nyabuna kwihutira kurekura umuyobozi wa RPA ibihano bitarafatwa ngo abarundi bagwe mu morero.
Ubumwe bwa Buraya buri mu bafashe Burundi bagitanga ikimwe bita appui budgétaire, ni ukuvuga amafaranga aja gusahiriza ikigega ca leta mbere no muri vya bindi bita fede, ni ubongereje imfashanyo kubigishora kuzoshika hafi miliyari 108 mbere no muri vy'umuyaga nkuba bariyemeje kuzofasha bimwe biboneka. Mwarumvise neje bune mu vy'amatora ko ari mu bambere batanga gutanga imfashanyo iboneka mu byerekeye amatora.
Tukamenyesha ko ku rutonde rw'ibiriko birigwa niyo nama nshingamateka y'ibihugu vya Buraya, ikibazo cha Bobo Rugurika kizokwigwa ku munsi wa 4 w'iyindwi nk'uko amakuru dukura ku rubuga rwa internet rw'ibihugu vya Buraya abitumenyesha. Tukivuga kubijanye n'iryo fungwa rya Bobo Rugurika arongoye RPA, hari mibohero rya Muramvya aguma acunzwe n'umuyobozi w'iryo bohero, bikaboneka ko umuyobozi w'iryo bohero Jeremy Kayoya atakandi kazi agikora atarukumviriza abaza gutera intege Bobo. Mu buyobozi bw'amabohero batumenyesheje ko biva kugushaka k'umuyobozi w'ibohero rya Muramvya, ariko ikiboneka nuko abandi bafungwa atariko bafashwe. Petero Claver Mbonima arongo ya Prodeh avuga ko Bobo Rugurika atari umufungwa nk'abandi.
Ajya Bobo Rugurika ntimugire ngo ni umufungwa asanzwe, kandi namwe murayibona muravye n'abantu baje kumuraba iminsi yose, kandi afungiye kure y'Ubujumbura urabona ko atari umufungwa asanzwe. Ariko rero murazi ko icyo bamutinyira ni ukurya kuntu rero abantu baza baravuye bamuraba ari benshi, bo bari bazi yuko bamushize Muramvya atabantu bazoshobora gushika kuza baramuraba iminsi yose. Ariko ubundi vuva yuko bicuze igituma babigize kuko basanze aricyo kimwe nuko yari kuguma Ibujumbura.
Ati umuyobozi w'ibohero rya Muramvya ahabwa amategeko ahandi ho nawe nyine ni umunezereza.
Ndakubwira yuko urya muyobozi ndamuzi ni umupolisi, amurazi rero abapolisi nabo mu mategeko yabo bagendera ku mategeko bahabwa. iyo umukuru agukurira aguhaye itegeko wewe utegezwa kuri kurikira gucyo nyene yari guhaye rero wewe ndakeka ko bamubwiye gucyo harya rero barafise n'abadori ya nawe nyene bazabara mucunga mu gihe arenze ku kintu bamubwiye harya no wa police barashobora kumureka ati nyabura wa muyobozi yarenza karimbi ati mwe mwamubwira ntavyagize amugacasanga nawe nyene bamugarutseko no kuvuga abikora kugitsure abikora kugiti kugutinya
aba komisi yakazi change imisi ikonje uwo muyobozi ya maringaho kandi nasohoka Bob ari kumwe n'abantu Petero Claver Mbonima akabona ko igihe carenganye cyo kuguma acunzwe atifungwa rya Bobo ni gigeze rica mu mategeko ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze Tabita kuri iyo nkuru mu gihe urwanda rumaze imyaka ishika kuri 5 gwarakinzu za nyakatsi gushika ubu mu karere ka Musanze haracyari ababa mu nzu zimeze nka nyakatsi babwijwe ijya Amerika ko atataka bagira kubera baba mu gice cy'ibirunga ariko benshi mu babayeho gutyo nabakene basaba gufashwa ubuyobozi bw'ako karere buvuga ko buri ko buragerageza gufasha radio ijwi rya Amerika yaragendeye abo banyagihugu iraba ubuzima babayemwo ni nkuru ya Eric bagira ubusa
kugera mu mujyi wa Musanze mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri nyuma y'imyaka 20 igihita kigaragarira amaso n'iterambere ahani nirikomoka kubakira rugendo ndetse n'ibindi bikorwa remezo abashaka kujya gisenye ntibabura icyo basiga giteza imbere Musanze niyo nzira nyine ariko gutaragukira mu nkengero z'uwo mujyi byo ni ibindi bindi henshi haracyagaragara inzu zitari kure ya nyakatsi maze igihifatwa nk'amateka mu Rwanda
mu cyahoze ari prefegitura ya Ruhengeri ubu mu karere ka Musanze mu gace k'ibirunga kiganjemo amakoro no kugenda kuri moto bwabyo ntibyoroshye ndabona ibirunga nka Karisimbi Muhabura Gahinga ndetse na Bisoke nibyo mbasha kubona uruhande rero ndagenda mpura n'abantu bikoreye imyaka gace ubona ko keza ariko nanone gateye amakenga kubona ngo bareza se baba bibikahe ndahabona amazu ubona ko ntaho atandukanye na nyakatsi uretse kuba afi ite amabati hejuru reka numve impamvu yayo mazu
ayo mazu nkaya ngayo ubundi biterwa n'igitaka cyo kuyubakisha gituruka kure ahanini gituruka mu bico byo mu mpera zikomoka mu muji wa Musanze kugera inaha ngaha bikaba bihenda abaturage kugezana inaha ngaha igitaka
ubu yari umumotari ntwaye kuri moto nasohoreje mu muryango w'abantu batandatu uyu mwana w'umuhungu muhimbye muzungu umva imiterere y'inzu babayemo
inzu rwose tubamo nawe urayibona dore ntiyubatse ntishishe mbega ubwo no gupfa ko nk'ukuryama mbega nta kibazo ubwo ubuzima tubayemo ni inzu y'ibitusi nawe uri kubona kituzuye ntabwo ihomye mbega ni nko hanze muri make
ku myaka 16 y'amavuko uyu mwana yabwiye ijwi rya Amerika ko atararara mu nzu iriho icyondo iyo umuryango wabishurikishije inturusu zumagaye bayisangiye n'intama
kuva namenye ubwenge ubu ngo mfite imyaka 16 taje twigeze turara mu nzu ifite ibyondo iyi nayo niyo leta yadufashije mbega ubwo turabakene muri
ibyondo biburira he
ibyondo amafaranga n'ubugure kugira biboneke no gutereza imodoka ikabizana ku mafaranga ubwo rero yigetse twayabona twabaye twifashishije ibi byatsi kubona kugira ngo tube tuyirimo mbega tute kuba dusembere
uretse kuba zisakaje amabati amwe ashaje ahandi amashya mu mpande ntatandukaniro na nyakatsi sumwe hariko uyu muryango kwa muzungu
ukagari ka kabazungu amazu ufite adakeye aragera muri 230 kumaze igihumbi n'ijana na 70 tugera mu kagari
uwe ni bwane Manuel Rutabikangwa umunyamabanga nshingwabikorwa wa kagari ka kabazungu agaruka ku mubare w'abakeneye kubakirwa mu kagari kamwe ayobora ibyo kuri taka ryo kubaka muri aka gace k'ibirunga byo ari abato abakuze ndetse n'ubuyobozi bahuriza ko atari bishya bitewe n'imiterere yaho nabajije igiciro ku modoka yuzuye itaka kubafite ubushobozi
ubwo ifoso y'urwondo igere ni 160 ngaka ariyo mpamvu rero benshi bakunda gukoresha ibitose kuko nta amikora bari make yo kugera aho urwondo ruva kure
kuko ikamyo nk'ifuso kuva iri yefi yo tuyikura igera ni hagaze 180
ubwo hirya no hino mu Rwanda bavugurura ibyiciro by'ubudehe abatuye mu byaro bya Musanze barimo abakiba mu mazadahomye ijwi rya Amerika yasanze hafi ya bose barwandira gushyirwa mu cyiciro cya mbere biteze ko bafashwa impaka zari zose
umuntu uri mu cyaka agomba kuba wita usimbu umuntu uri mu cya gatatu agomba kuba umukozi wa leta cyangwa afite umwe mu bana akorera leta.
Ubuyobozi bw'akarere ka Musanze buvuga ko bugereranije no mu myaka yashize ubu ngo amazi atari kure ya nyakatsi agenda agabanuka. Buvuga ko byibura mu mwaka miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda ziba zigomba kugenda mu gufasha abari muri ayo mazu kuyavamo. Bwana Jean-Claude Musabyimana, umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe ubukungu n'iterambere.
Amazu ubundi magatsi 2 ubundi yararenze ibihumbi yageze ku 300. Ariko buri mwaka tugenda tudufatanya n'abaturage kubikemura ndetse n'andi bafatanyabikorwa. Gusa uko ukemura bimwe niko hazamo n'izindi, kuko uyu munsi niduhoma n'izihari niyo twazirangiza, hari izindi zubakwa nanone z'abaturage zikeneye guhoma. Ariko buri mwaka urebye nko mu ngengo y'imari yacu usanga buri gihe harimo amafaranga arenze miliyoni 50 ajya muri iki gikorwa.
Tukivuga abakeneye kubakirwa mu ntara y'Amajyaruguru, hakunze kuvuga umwanda ukabije kubera bakirara n'amatungo magufi n'abibasiwe n'amavunja. Ubuyobozi bw'iyi ntara bukavuga ko bwahagurukiye gukemura ibyo bibazo.
Agatungo kagufi karara hano, noneho abana bakarara hariya, nje nkarara hano.
Urabona iyi nzu nibiragaragara ko cyaba ari ikibazo cyo kuba mwarabuze itaka, kuba mwarashurikishije ibitusi byumye, nabwo ko bigaragara ko nta na supanete mugifatamo mutaho ngaho ho.
Nuko nyurwa nabyo nkabyo ni nakubwiye ngo udafite ubushobozi bw'ibyo ukora ibyo ugezeho ukanyurwa nabyo kugeza igihe wenda leta izakwibukira.
Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, imusanze mu ntara y'Amajyaruguru.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Uwo numwanya wagenewe ibiherutse kwandikwa kuri Afrika mu binyamakuru vyo muri leta zunze ubumwe za Amerika. Binyamakuru twabisomewe na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Leta zunze ubumwe za Amerika zihangayikishijwe n'amakuru y'ubuhotozi bwakorewe inyeshyamba buhagarariwe n'inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko tubikesha ikinyamakuru The Washington Post, inyeshyamba 24 zishwe bunyamaswa nyuma yuko zimaze kwishyira mu maboko y'ingabo z'igihugu. Iyo nkuru ikomeza ivuga ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaganye ibikorwa byo gufunga abanyamakuru n'abatavuga rumwe na leta. Ibi bikaba bikorwa mu gihe iki gihugu cyitegura amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka. Mu gusubiza ibivugwa ku Burundi, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkuriye yahakanye amakuru yuko hari inyeshyamba zishwe, ariko yirinda kugira icyo avuga ku byaha biregwa ingabo z'igihugu. Inkuru ya The Washington Post ikomeza ivuga ko imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu irimo na Human Rights Watch ikomeje kugaragaza ko leta y'u Burundi yibasira ndetse ikabangamira imirimo y'imitwe ya politike, amashyirahamwe ategamiye kuri leta ndetse n'itangazamakuru. Iyo miryango kandi ngo ikomeje gusaba u Burundi guhita burekura umunyamakuru Bob Rugurika. Radio Ijwi rya Amerika, umwanya tubasomera ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikinyamakuru The New York Times cyanditse ku itorwa rya Perezida Robert Mugabe wa Zimbabwe kuyobora Umuryango wa Afrika Yunze Ubumwe. Mugabe umaze imyaka hafi 35 ku butegetsi aregwa kubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe na leta. Mu nyandiko y'umunyamakuru Robin Dixon agaragaza ko itorwa rya Mugabe ari nko kwihimura ku bihugu bikize byo ku mugabane w'Uburayi na Amerika, bikomeza gusaba za guverinoma zo muri Afrika guteza imbere demokarasi n'uburenganzira bwa muntu mbere yuko bigenerwa inkunga biba byasabye. Kuri uyu munyamakuru ngo itorwa rya Mugabe nanone ribaye mu gihe ubutegetsi bw'igitugu no kwikubira ubutegetsi bikomeje gushinga imizi mu bihugu bitandukanye bya Afrika, ndetse benshi mu bayobozi b'ibyo bihugu bakaba bakomeje kugerageza guhindura itegeko nshinga kugira ngo bongererwe igihe cyo gutegeka. Abayobozi mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima baherutse gutangaza ko nubwo umubare w'abandura indwara ya Ebola mu burengerazuba bwa Afrika wari umaze igihe ugenda ugabanuka, imibare mishya yerekanye izamuka ry'abandura mu cyumweru gishize. nkuko tubikesha ikinyamakuru The New York Times. Mu cyumweru gishize abantu 124 banduye Ebola, ugereranije na 99 bari banduye mu cyumweru kibanziriza igishize. Aha nshuti, tukaba ariho dusoreje ibyanditswe kuri Afrika n'ibitangazamakuru bya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwabisomewe nanjye Edi Rwema.
Tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kuturungikira ibyiyumviro hamwe n'ibyifuzo byanyu kuri adresi ikurikira: radio yacu @voanews.com cyangwa kuri Facebook kuri adresi radio yacu. Filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, na-na. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying hi. Ijwi rya Amerika rirabashikiza ibyiyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mwumvirize ijambo ry'intangamarara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Abaturage ba Repubulika ya Centrafrica bagoswe n'urugomo kuva Perezida François Bozize akuye ku butegetsi mu mwaka 2013, ubu bafite amahirwe yo kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cyabo. Ku itariki ya 21 kwezi kwa mbere, amatsinda ayobowe na guverinoma yagiye mu gihugu hose no mu bihugu bituranye na Repubulika ya Centrafrica, aho abaturage bahungiye kugirana nabo ibiganiro bizafasha gukura igihugu mu rugomo no mu bushyamirane kikagana ku bumwe, amahoro n'ubusugire. Ibyo biganiro ni inkingi ya demokarasi ya politiki y'inzibacyuho muri Repubulika ya Centrafrica, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika irashima ubwo buryo. Iyo nzira y'amahoro irimo ibiganiro bizabera ibangi, harimo kamarampaka ku itegeko nshinga n'amatora y'abadepite n'aya perezida yisanzuye kandi anyuze mu mucyo azaba mu mpera z'umwaka. Twongeye guhamya ko dushyigikiye byimazeyo iyi nzira yatangiwe na perezida Catherine Samba Panza uyoboye guverinoma y'inzibacyuho. Ubutumwa bwacu burasobanutse k'uwo ari we wese wagerageza kuyobya iyi nzira akoresheje urugomo, ibitero cyangwa ubundi buryo. Ubwo butumwa ni ubu, ibyo byibagirwe. Kandi ureke abaturage ba Repubulika ya Centrafrica bagira uruhare mu nzira y'ibiganiro by'amahoro. Turahamagarira umuryango mpuzamahanga kudufasha kurwanya uwagerageza kuba kidobya, wateza urugomo, agashaka kuburizamo inzira yatangiwe na guverinoma y'inzibacyuho agamije inyungu ze bwite. By'umwihariko twamaganye ibitero cyangwa ikangata ryakwibasira abantu ku giti cyabo barimo kugerageza gukora ibiganiro. Twamaganye uwahohotera intumwa za ONU n'abandi bafatanije nayo mu bikorwa bishyigikiye umutekano n'abatanga imfashanyo yo kurengera abaturage muri Repubulika ya Centrafrica. Abaturage ba Repubulika ya Centrafrica nibo bagomba guhitamo icyerekezo cy'igihugu cyabo. Nta muti ushobora kuboneka mu gihugu gicitsemo ibice. Abaturage bagomba kubona uburyo bwo kujya hamwe, bagashaka uburyo buboneye bwo kugira ingufu zishingiye kukuzuzanya no gukemura ibibatandukanye. Turashima kandi abasirikare b'amahoro n'abakozi b'ubutabazi benshi bari muri Repubulika ya Centrafrica, umurimo wabo ufite akamaro kanini mu kugarura amahoro mu gihugu.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nshuti mwese muduteze amatwi, mu kanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo. Yamara imbere yaho, reka dutege amatwi mugenzi wacu Thomas Kamirindi atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yo muri iki gitondo. Thomas.
Ndagushimiye Fide. Boko Haram yaraye iteye gereza yo mu mujyi wa Difa mu majyepfo ya Niger, ariko ingabo za Niger zayishubije inyuma. Aba Boko Haram bateye kandi no muri Cameroon, bashimuta bisi yari itwaye abantu bagera kuri 20 byabereye mu majyaruguru y'igihugu. Amakuru amwe n'amwe aratangaza ko Boko Haram yaba yarishe 12 muri izo ngwate. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ari mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu Misiri, we na mugenzi we Perezida Sisi bagomba gusinya amasezerano atandukanye ashobora kuba arimo nayo gutsura ubutwererane mu bya gisirikari. Mu Misiri kandi Perezida Sisi yategetse anketi ku bwicanyi hagati y'abapolisi n'abafana b'ikipe y'umupira w'amaguru ya Zamalek bwahitanye abantu bagera kuri 20 barenga 20 ejo bundi ku cyumweru. Abantu 18 bamaze gutabwa muri yombi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama azategereza ibizava mu nama ziteganijwe mu Misiri imbere kuri Ukraine mbere yo gufata icyemezo cyo guha intwaro Leta ya Ukraine. Muri izo nama harimo izahuza abakuru b'ibihugu by'Uburusiya, Ukraine, Ubufaransa n'Ubudage ejo kuwa gatatu muri Belarusiya. Ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'Uburayi bwunze ubumwe nabo bategereje kureba ibizava muri iyo nama y'ejo muri Belarusiya kugira ngo bafatire ibindi bihano Uburusiya n'inyeshyamba bushyigikiye, ariko ibyo bihano barangije kubyumvikanaho. Muri Iraq, ibisasu 2 byaraye bihitanye abantu 15 i Baghdad ku cyumweru, ibindi bisasu byari byahitanye abantu 37. Kuvejo, ba minisitiri b'imari n'abayobozi ba banki nkuru b'ibihugu 20 bya mbere bikize ku isi G20 bateraniye Istanbul muri Turikiya, bagamije kureba uburyo bahuza ibikorwa byo guteza imbere ubukungu cyane cyane ishoramari. Urugaga rw'ingabo mpuzamahanga ruyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruri mu nzira yo gusenyura Etat Islamique Burundu, ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry ubitangaza. Aremeza ko umurego wiyongereye cyane nyuma yaho umutwe Etat Islamique utangarije ko yishe umusirikare wa Yorudaniya. Ndabashimiye, ngaho mugira umunsi mwiza.
Yarangiye. Nyamara igice cya kabiri cy'ibiganiro kirabandanya kuri FM. Mukanya murabandanya mukurikirana ikiganiro gihijambo abanywanyi ba radio Ijwi rya Amerika. Ababandanya kutwumviriza kuri FM 104.3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose kuri FM 88.3 hamwe no kuri FM 94.95 mu Burundi ntiyagiraho muja ni mukanya. Ntimutangwe kandi ku mugoroba turabashikiza ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Mukurindira tubifurije amahoro n'umunsi mwiza mwese.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza kuri radio Ijwi rya Amerika muri kigitondo turi kumwe na Desire Hatungimana ayo ishyirahamwe y'abamenyesha makuru bakurikirana ibyerekeye inkino mu Burundi turi kumwe kandi na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza umugwisa kuri gihugu umupira maguru w'u Burundi intamba mu rugamba turi kumwe kandi na Achel Niyongere mumenyesha makuru ku byerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi twashaka tuvuge ku byerekeye igikombe c'ibihugu byo muri Afrika kibandanya kubera mu gihugu ca Guinea Equatorial aho inkino z'igice c'imbere igice ca nyuma zizoba ku munsi wa gatatu nkaba nashaka ntangurire kuri Achel Niyongere gushika ubu ubona igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika cyagenze gute muri rusangi dutangure ku nkino gusa muri rusangi
muri rusangi novuga yuko inkino z'igikombe cy'Afrika nibaza yuko ziko zigenda neza turavye n'ingene baronse umwanya muto ushobora gutegura zino nkino hari hasigaye nk'amezi abiri gusa kugira igikombe gishobore gukinwa tatu yuko bizobera muri Maroc muga Maroc ikaba yavuze ati ko idashobora kuzagitegura nibaza yuko kiriko kigenda neza kiretse yuko haboneka hari utuntu tutagenda neza mu bahagarikizi ivyo vyamaze yashitse kuko n'abantu batwe kuko imbere yo kuba umuhagarikizi w'inkino kuba arbitre ari umuntu nawo nta muntu aba akwiye ijana kwijana hari ingorane zigenda ziracamo nk'ivyo ndabivuze kuko uravye nk'urukino rwahuje umugwi wa Tunisia n'umugwi wa Guinea Equatorial harabaye ico nokwita mu gifaransa imperfection y'umuhagarikizi wo muri Maurice aho atavyifashemo neza akageraho umugwi wa Tunisia werekanye fair play atariyo kuko bavuga yuko babivye kandi ubiravye n'ingene urukino rwagenze urabona yuko hari ikintu umuhagarikizi atayifashemo neza ivyo navyo nitwovuga yuko ari ivyo vyoba vyononye izi nkino nibaza yuko turavye ingene biteguye amezi abiri gusa nibaza yuko biriko biragenda neza no mu migwi uravye imigwi ingene yifashe kuva mu ntango tinovuga yuko kuva mu ntango kugeza aho baheza mu mafaze y'amagroupe nibaza yuko ari ibintu ntarimenyeye kubona aho bagera ku mikino ibiri ibiri ata mugwi n'umwe uravamo cyangwa umugwi uraronka tike yo gukina igice gikurikira ni ibintu zimbonekarimwe kuko kenshi twahora tubona imigwi igeze ku nkino za kabiri usanga umugwi ufise nk'amanota atandatu wamaze kuronka itike yo kuja mu gice kigira kabiri canke ugasanga hari umugwi wamaze gutahuka muga vyose twabibonye mu mikino ya gatatu aho baheza ukabona yuko hari imigwi yashoboye kuronka itike yo kubandanya mu gice kigira kabiri n'indi yashoboye gutaha ikindi ni ibintu bidakunda kuboneka ni nk'umugwi wa Mali wapfuyemwo natiraje bivanye natiraje kuko umugwi wa Mali na Guine bose bombi bari bafise amanota amwe banganya amanota hanyuma atatu hanyuma bakanganya ibitsindo batsindanye byose bikaba bingana muga bakacara kugira bazitandukanye abaronka imigira kabiri cyangwa imigira gatatu ishobora kubandanya n'iyivamo byabanje kuca muri tiraje muga ni uko iyo tiraje nabo baba baragize nibaza yuko ari ibintu bokwamo bategura mu mareglema ya championnat kuko iyo uteguye ifo yuko haba reserve kugira n'ivyashika ibintu bamenye ingene babikora kuko umuntu avuyemo buno nyene muri tiraje birababaza urabona yuko mari byabababaje gose uri kumviriza n'umu prezida wa federation wa Mali harageze naharira kuko birababaje mugiye babahanga urukino rushobora kubatandukanya byari kuba byoroshye nibyo ni ibintu bashobora gutegura kugira ntibize bisubire kuko twarigeze kubibona igihe Cote d'Ivoire yavamo hari 88 yaravuye muko nyene ku matirage nibaze yuko ari ibintu bakwiye kuza barategekanya bishobora gushika hanyuma turavye muri zida quart de finale aho bigereye yego hari imigwi tutari tumenye yuko ishobora kuhashika imigwi yatahutse urukino rwa Congo Brazzaville na RDC twarabonye urushu wundi mugani baze yuko ibitangaro gusa tuma tubona kuko hari imigwi tuba tumenyereye yuko ishobora gushika kure nka za Senegal za Algeria mugo urabona zo siko zivuyemo n'ukurindira turabe ingene bimeze muga muri rusangi no ino jembona ku bwanje niko mbona yuko zigenda neza naho hari utuntu tutunenge duto duto mugabo ntibaze yuko muri rusange biriko bigenda neza.
Nawe Olivier Niyungeko muri rusangi ubona igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika inkino zimaze kuba byifashe gute imbere yuko dushika mu gice cy'imbere gice cy'anyuma inkino zizotangura z'ico gice ku munsi wa gatatu
ego je cyo navuga muri rusangi urabona ko imigiyo uko yaje urabona ko yitubiye neza ku buryo no gutsindana byaragoranye ndaze kuri tactique cyane kubuhinga twarabonye ko bamenyereza barungu ibintu bikomeye baragiye ugasanga ubwa mbere bibaye bike yarabaye bike gushika aho tuvuga dutsinde habaye iki mugabo yari imyiteguro ikwiye urabona ko imigiyo yaje yiteguye neza yari kavye ivuga ati tukeza gutsinda tugatwara iki gikombe nico gituma wabonye hagize mu mugwi basanga imigwi yose nta mugire ngo batundi cyabitere ingorane mugaje ndashima cyane kubwo rwa tactique ku buhinga yamenyereza bashoboye kungura urabona ko ari ibintu bishemeye kandi nibaza ko tubandanije gutyo umupira muri Afurika uri kubatera imbere turabibona mugabo harasigaye akantu twama twideba twese kuri barya basifuzi nibo usanga kenshi ya bacanisha n'imizi nkuko wabonye match ya urukino rwa Tunisi na Guinea Equatorial mu rukino kuri kose ikamenyeza utangiye kuko rwarabaye n'amahinyu biraboneka ko umusifuzi yahengamye mugabo n'ibyo gusinege ko twabonye ko imizigo zizatera imbere ubu niyo dutangiye kubona ko imizi kujya yatanguye uravye urukino rwa mbere no rwa kabiri n'ibintu nengo bisa urukino rwa mbere rwa muri ibyo twita faze ya mbere warabona ko bose banganya muburaje ndiko biragenda hiduga bajya makado final turabona n'uburi kose kwa imizi yunguye cyane ndaje mu kino rwa RD na Congo Gaza urabona kwa rukino je no guta kwa ibitangaro byabaye hamwe mu gihe muri mu gice cya kabiri ushobora gutsindwa ibitsindo birwa cya gutsinda bine ni ibintu bidashika kenshi mu kino rw'umupira w'amaguru uchona ko Kongo yagiye irijajara abandi bateguye mu bineza nibaza ko ari ibintu bishemeje se bibicigwa uravye nyene jene na haya mahigwe mu gwa Algeria acandaba ingene umugwa wa Cote d'Ivoire wafitemo ukuri ko se ibintu bishemeje ni ibintu byoshye kuraba bitwongereza ubumenyi bitwibitura ingoga natwe zo gukora kuko tuba tubona ko umupira nta kugenda uvuga ngo ndatsinda urukino ruheze ni uvuga ko tsinda nje twambaga ko ubumenyi bwiyunguye gose ne twita tactique yajyanye cyambere ngaho ni kumwe n'abari benshi kuga uko umwanya ugenda uraduga niwe twita experience gende iri iyerekana rero urabona itsinde bitangiye kuza hatugeze muri kazo final ni ibintu ucona ko umengo bari bibi nje twambaga ko ubuhinga bwiyunguye bagenda barigana mu menyereza ari guyu akigundi ku buryo ubu hageze ko umuntu atsinda yishemeye kandi ukabona ko bose baje barikenye nibaze rero ko ari ibintu biryoshye biteza imbere inyuma z'umupira w'amaguru ku rugero rwa Afurika abakinnyi benshi bakina muri yani bw'iburayi ko nakomeye urabona nk'uko yayaturiye atanguye urabona uko agenda aregera imbere urabona ko bagenda baraduza bimwe twita ubumenyi bimwe twita nivo nibaze rero ko bizobandanya gutyo ahakuru rero nibaza ko n'ubwo buhinga bagiye buriyungura mu nyuma zacu z'umupira w'amaguru kandi yamenyereza baje bazikenyeye urabona ko bamenyereza bamize akabika abagabo nabyo bituma rero ngaruka mvuganye ibintu zarateye imbere kandi abamenyereza nabo baratera imbere ikibazo rero ko ku mugabane wa Afurika tuzoshobora gutera imbere utaretse ikane yonyine turabe no mu gikombe cy'isi yose ko dushobora kugushika kure.
Murakoze. Nawe Desire Hatungimana muri rusangi ubona inkino z'igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika ziriko zibera muri Guinea Equatorial gushika ubu ibintu byifashe gute?
Nge navuga yuko ari inkino zigitangura abantu benshi baravuga bati mbega ibitsindo byagiye he ukabona kuko hariho ibitsindo bibura ubusa ku bundi kimwe ku kindi ugasanga ni ibitsindo gike cyane gose abantu bari batanga kuvuga ati Coupe d'Afrique y'uno mwaka nta kigenda irabishe nta bitsindo ariko rero byatanga kuboneka yuko bamaze gushika mu gice cya kane gishyize cya nyuma ibitsindo bitatu ibitsindo bine kuri bibiri ukabona kuko uwunya biko biraduga ukabona koko koko ubunya icyo bitumye ubwa mbere harimo ibintu biri haruro byinshi bakavuga bati ko ari inkino zitatu dukina reka turabe tutakaza bagashyiramo iharuro byinshi mugo ubunya bazi yuko minota 90 heze babongera iyindi harabaye umukuntu ubugururu rukino ugasanga rero ibintu bitangwe kuboneka n'ihiganwa igatangura kuryoha biriko biraza biboneka neza cyane gana ya mwabonye atsinda ibintu bitatu kubusa Cote d'Ivoire kindi bitindo bitatu kuri kimwe murumva ko nk'umukino dibizonyene abahinjije bitindo bifika indwi birekana rero uko ubunyabarorezi batangwa kubona bikombe cy'Afrika kitangwa kuryoha ibyo rero ni ibintu byiza cyane ku barorerezi, ni byiza cyane me kubategura, ariko rero nta wareka kuvuga yuko muri iyi ntango y'iki gice cya mbere habaye ibintu byinshi atari byiza, nk'uko umuntu arengana aciye muri tombora n'ibintu abantu batari bake bateye ibyatsi kandi bitaryoshe, guterera igiceri hejuru hama ukavuga ati ndavuye mu ihiganwa, ukabona ibi bintu by'uko abahagarikizi umengo baza bariko barafasha umugwi watunganya igihiganwa, urukino rwa Tunisia na Guinea Equatorial ngira nta uzopfa kwibagiye, ugasanga rero hari ibintu bimwe bitagereranya neza inkutwo turoro tubiri ntanze. Ariko ugiye kureba muri rusange naho Guinea Equatorial yafashwe novuga nka gihutihuti niyo yabyemeye, ariko yatanguye iteba cyane niho yemera gutunganya izo nkino, ndaboneka yuko yagerageje koko iritegura ibibuga birahari abantu baraza ku kibuga, biraboneka yuko rero naho bafashe umwanya muto bagerageje koko ibishoboka byose barasubiza nkino. Nkabona rero yuko mu gice cya kabiri gishyira cyane magiye gutangwa ku munsi wa gatatu ari nkino zikomeye cyane rwose, aho uzobona za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishobora gutana mu mitwe na Cote d'Ivoire, kandi Modico Congo yatsindiye Cote d'Ivoire muhira mu nkino zo kurondera kujya muri icyo gikombe. Biraboneka ko hitezwe inkino zikomeye kandi uko koko bagenda baratera intambwe niko igikombe kiryoha, nubwo bageze mu gice cya kabiri gishyira cya nyuma umwe wese yiyumvira yuko ashyika mu rukino rwa nyuma agatwara n'igikombe.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza, aho turi kumwe na Desire Hatungimana ayoboye ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru bakurikirana umupira w'amaguru mu Burundi. Turi kumwe na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza w'umugwi nserukira gihugu w'umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba, hamwe na Ashen Yongere umumenyeshamakuru akurikirana ivyerekeye inkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi. Tugaruke ku tunenge twibonekeje twako turavuga nka iyo tombora yabaye hagati ya Guinea na Mali taryohaye abantu bose, cyane cyane igihugu cya Mali cyaciye kiva muri iyo higanwa bifatiye kuri iyo tombora. Hama nibi byerekeye abahagarikizi b'urukino ku rukino hagati ya Guinea Equatorial na Tunisia, aho penalty yatanzwe urukino rugiye kurangira abantu benshi babona kumenga ntiyari kuba ari penalty, mu vyatumye abakinyi ba Tunisia bashavura. Eka mbere havugwa ko hari umutegetsi wo mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tunisia, Wadi Jari, yatanze imihoho mwishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ryo muri Afrika mu kwerekana ishavu ku vyerekeye ukuntu Tunisia yavuye muri iryo higanwa. Mwitegereje mubona bishobora kugira gahonzi ingaruka ku vyerekeye umupira wo muri Afrika, canke ni ikintu cabaye rimwe atari ikintu umuntu yovuga ko ari nk'ibintu biba kenshi? Dutangurire kuri wewe Olivier Niyunge ko uvyibaza kwi.
Yego, nkuko mwivuze urazi ibintu byaranze onda, urazi ingene iryo tombora ryabaye, abonye icyo cyo tujyana aho tuvuge urumva ijyanwa ritanzwe bamuze amategeko arigenga. Yego, birababaje kubona barashoboye kuvamo muri iyo tombora mugabo mugeze ngaha igeze na gutya mu bamubizi mugati ibintu biryoshe kuvamo kuri tombora. Nibaze nkuko yego ndabuga ibintu no gutombora ko mu mwaka wa 2020 ari gushobora kuvuga ati eka tubaho urukino rubahuza rwa nyuma kira turari je ndabyita tuwa mugabo wariwe. Ngarutse nkaraba rero kuri bijya tombora, nibaze ko biba bizwi yuko ijana n'ibyo bitangwa n'ijana rikomeye ryo muri Afrika n'ibyo bya mbere bikono byita, nibaze ko ubuyiganwa mugabo ego hajya umuntu aravuga ati jewe nari kuvamo neza iyo natsinzwa mugabo urumva kuvamo kuri tombora ibintu bitaryoshe. Ndumva igituma ujya mugwi wa Mali yashavuye ni ibintu byumvikana nawe nawe gushavura mugabo ni ugucara bagerageza bakavyo bihindura mu ntegure zizokurikira kugira ntibize bisubire. Hanyuma ndabyo bijya rukino rwa Guinea Equatorial na Tunisi, yego siyo honyene abasifuzi yenda natwe n'ubwo rwose nya mu Burundi twa makigo turitegura abasifuzi, ahubwo sinzi ikintu cyabaye no ku isi yose bajye mu Bufaransa nibwo ndaba bimwe na bibera cyane mu Bwongereza, abasifuzi barakwiye kumenya ko bafise igikorwa gikomeye kuko ujya musifuzi niwe wacubanze, niyo navuga ko ari umucamanza mukuru mu birongo by'umupira w'amaguru kuko ashoboye gusifura akihenda. Urumva abateranije nko gutoza ko yateranije igihugu cya Guinea Equatorial aragitara n'igihugu cya Tunisi, urumva yahatwe gutera induru muri iyo mezi ibiri kandi n'ukuri byari gushoboka hajya kujya tuvuga duti abajure baje muri lokale ategura urukino rwabo neza n'abasifuzi jena mandiro ndagira abasifuzi ngaha ati kujya tugira lokale tukitegura, namwe murakwiye kwitegura ubwira umenye urugero rw'urukino tugira dukine ingene rumeze. Ishobora tuba rero ngavuga nkavuga ni byarashitse barashobora gutsinda mugabo rero abo basifuzi no kuraba ingene bushobora kuba barabyifatamo
kugira ngo ibyo bifire muka niko bimeze abana babiragatsinda umwe ubiye rero ko urumva yarashitse reka rero nakundi kinyuzi zo kwitwara mu bwarumbu cyo bwaraheze rero mvuge ko bizogorana bindire mugabo impanuro twazahaye yajya muri kanya nyine n'ababi wacu ibyo mvuga kwe kwitegura bagategura umukino rwabo kugira bashobore ko bashinga ntayo bakwiye mu kibuga.
Nawe ya sheni yongere ubivuga kwi
ntangure ku kibazo cya mbere cerekeye tombora yabaye hagati y'umugwi wa Mali na Guine. Nibaza yuko abanyafurika hari ikintu twamaze kwihenda turategura ibintu muga tugasanga hari icyo twibagiye mu mategeko y'inkino urashobora gutegura kuko competition ariyo yose ibaye n'imbarikane n'imbarishane utegereza gutegura reglement amategeko ajanye n'iyo championa umaze gutegura tegura yuko hariho ibyo tegekanya mu gifata no kwita prevision kuko nibaza yuko turazi nk'imikino bategura nkigura cyangwa akubyimonde ibi bintu biriko biba muri Afrika ntibyigera biba aho umugwi ushobora kuvamo kubera itombora tiraje son ntibibaho kubera ko tutegura prevision ati mu migwi nk'iyi bishitse imigwi kanganya tuzobongera iminota 30 kuko byari gushoboka kuko uvuze ati bategure urundi rukino byose birashoboka ni integura muwa mwateguye mu mategeko agenga iyo championa murashobora kuvuga ati umugwi tuzobona yuko banganije amanota bakanganya ibitsindo kugira tubatandukanye tuzobongera iminota 30 ya prolongation hanyuma bakere penalty byose byari gushoboka kuko iyo bongera kuri iyo minota 30 bagatera penalty kuko bari bahejeje bari bazinanye bati Cote d'Ivoire yari yamaze gutsinda Cameroon hasigaye mwebwe babiri abagabo babiri ni mu bongera iminota 30 bakinje prolongation hanyuma bateza penalty byari gushoboka kandi Mali itsindwa ntiyari gutera induru nkuko ariko uvuga yuko umugwi wa Mali mbavuyemo kubera itombora itabaguye ko birababaza kuko uba washyizemo uburyo bunini leta iba yashyizemo uburyo bunini federasiyo yashyizemo uburyo bunini n'abakinnyi bitanze ugasanga bavuye i Buraya bashobora no bagakomereka byose ibyo ni uburyo bunini ukaca bakuramo kubera itombora batakinye kandi batatsindiwe ku kibuga birababaza nibaza yuko kirashobora gutuma n'abakinnyi ba Mali bashabura byose no kugaruka gukinira ekipe nasiyonale yabo nicyo gituma ubona na perezida wa federasiyo ya Mali yara mubabaje kugezaho arira arazigiye arira birababaje n'umwiko nibaza yuko na Guine iyo bavamo kujya kuri tombora navyo nyene vyari kubababaza nibaza yuko mu mategeko agenga ama champion ama tournoi yose bariko barategura muri Afrika uko amabibaza bagategekanya kubera ko umuntu udashobora gutegekanya ati bishitse iki kintu kizokora muguravye nka regema imikino iri kwirabera muri Guinea Equatorial nta naho bigeze bandika yuko bashobora kunganya bakazokina ati iyo tirajije vuba kuko imbere yuko baja gukina ijya mikino ya gatatu hanyuma niho bagiye kubibabarira mu gitondo barabona ati umutegerezo kugira uko ni tiraje birababaje gose barakwiye kuraba mu mikino izokurikira ntibisubire gutera ingorane kuko nibi birashobora no kujyanisha imigwi ugasanga no muri kongere ya CAF barasubiye no kubivuga no kugira ama prevision bagategekanya ikizuba kiba kubongera kutiraje sinziza na gatoyi gutandukanya imigwi sinziza no kubongera iminota bakine babone yuko batsindiwe ku kibuga bijya biratuma n'umukinnyi agira morale agakina muga utsindiwe ku mezo aho ngo ni tiraje birababaje gose. Hanyuma kubyerekeye abahagarikiza abasifuzi nibaza yuko ari kibazo kitari muri Afrika gusa ni hose uraje nko mu bihugu bariko bakina hose ku isi ivyo vyamaho mugani nimba vyamaho barakwiye kwikosora kuko ujya mu arbitre yahagarikiye urukino rwa Tunisi na Guine Equatorial nibaza aho azoca hose bazobafise urufashoni kuko bose ababonye urujya rukino bazomutera ivyatsi nta bushinga nta burimbo uko urumusifuzi umuntu wese akubona ko ari wewe ari urumushinga ntahe tujya gutandukanya bajya abantu babiri ubahagarikiye tukubateranya ni kubahagarikira ubacira ubandi ubahagarikira urumushinga ntahe hanyuma nawe ukazisanga umwana agenda gutera ibyatsi sinibaza yuko hari umunyatimiziya cyangwa umuntu wese ababaje na rujya rukino ngo azovuga bya mwanditse ngo no kwiteshura ubuga rero nimba ukeneye gufasha ko Guine Equatorial ifashe ifashe mu rukino hagati iterera ibyimvi ati koru kuko ruko kugira mutsinde irababaje kubona umuhagarikirya bari bizeye akategira ibintu nkabijya kubatanye ibaze nko gushika ku munota wa 70 naraharuye nasanze yuko urujya rukino ujya muhagarikizi abakinyi ba Tunisia bagize amakosa 38
kuminota mirongo irindwi gusa amakosa mirongo itatu nane Gine Ekwatoriya bafise amakosa munane gusa byoshoboka gute abantu babiri bariko baragwanira ku kibuga bariko bakina aho umugwi wa Tunisia ukora amakosa mirongo itatu nane mu minota mirongo irindwi Gine Ekwatoriya bagakora amakosa munane n'ibintu bidatahure ucibona yuko ari ikintu yaragamije biboneka yuko yagirafashe Gine Ekwatoriya kandi ikindi kiboneka nuko abahagarikizi benshi hari imyaka bashikiye badashobora kubandanya ujya agira ashike muri retraite nibaza kenshi ubiravye abahagarikizi bakunda gukoreshwa nk'ivyo by'ubusuma usanga ari abahagarikizi bafise imyaka myinshi basigaje nk'imyaka ibiri cyangwa umwe kugira baheze kariyeri yabo sinibaza yuko ari umuhagarikizi nka Gasama ujya mu Gambia bose bazi ko ari umuhagarikizi mwiza ashobora kugira ibintu byinshi sinibaza ko ashobora kubyemera kuko we aracyafise imyaka myinshi mu buryo aho umuhagarikizi muri Maurice asigaje nk'imyaka ibiri cyangwa umwe kugira aje muri retraite nibaza nimo kenshi uzosanga bariko barakoreshwa kugira bagira amanyanga nayo kuko amanyanga yarabonetse ijya penalty yariyo naho bogira amavideo angara gute nta munsi n'umwe bazokwigira babona yuko yakinishije neza hanyuma umuprezida wa federasiyo wa Tunisia nibaza ko yatwawe n'agashavu kuko ari muri komisiyo ya organizasiyo y'imikino iri kubera muri Guinea Equatorial urabona ko yaciye demisiyonari aravamo nibaza ko yatwawe n'agashavu igihugu cyo cyariko kinakina kandi ari perezida wa federasiyo niwe yarabarongoye niwe babahagarikiye nibaza yuko yamubabanjiye atiwe n'agashavu nibaza yuko na CAF idashobora no kumuhana kuko uwatwawe n'agashavu biraboneka arashobora kwisigura nibaza gusa yuko abahagarikizi nimba baguhaye kuba umuhagarikizi bakagusirinzi bakagenda ati muri imikino tugeza kuza baba bakomeye gushobora kumushinga ntaye nibaza yuko abakwiye guhagarikira kuko gushinga ntaye kiyiwe gutakaza iteka wari ufise ku munota wa nyuma mu rukino rumara iminota mirongo icyenda nibaza yuko atiyumviye neza bakwiye guhagarikira urukino bakaba bashinga ntahe hagati y'abantu babiri
Desire Hatungimana ubivuga kwi
Jewe icyo navuga ni ibintu biteye isoni kuri Afrika kuko ugiye kuraba ibyabaye muri Guinea Equatorial biraboneka yuko Afrika igifise akazi gakomeye cyane kubona hatangura ihiganwa iryo higanwa igatangura batiyumviriye yuko abantu bashaka kunganya byose bakanganya ugasanga ariko ahita amasombora ni ibintu bitaryoshe na gatoya kubera n'abakinnyi benshi ugiye gusoma ku binyamakuru bitandukanye by'i Buraya baravuga bati kuva i Buraya ugiye gukina igihugu cyawe ni byiza birateye iteka umukinnyi urateye igihugu nubwo washyika ukabona ibintu bine bitunganije birateye isoni n'isi yose Afurika ngo izo kamera inyuma ugasanga rero ngo abanyafurika iyo bashyite niyo bakina barabatwenga kubera inyene igikontina yabitunganijwe ni ibintu bibi cyane rwose ugiye kuraba ugasanga rero bijya bintu byabaye birateye isoni abahagaritse ibyisi ubwa mbere bibaye hari abahagarikizi benshi iyo bariko bararangiza kariyeri yabo nk'uko mugenzi wanjye ashyira yivuze usanga kujya ruswa ari ikintu gisanzwe cyane kandi na CAF nyine irashobora no kubikoresha kuko kubona Guinea yabakuye hari gatunganya zijya higanwa barashobora kuyifasha ugasanga ariko barasuguma bukebuke igihe bari kuyo rengana muri buka n'ibyashyize ku mubaka urukino rwa Guinea Equatorial na Gabon ibyo byose birandikwa bakavuga ati ni ibintu bitoroshe na gatoya yene bazana rero yuko hari akwiye gukosorwa ntawe uzi ko ari isaha amaze imyaka myinshi atavyumvira bishasha byo guteza imbere umupira muri Afurika gifise kubera muri aza twaye iryo shyirahamwe imyaka myinshi cyane nibaza ko hari ageze uko mbere haboneka n'abandi barongozi bashasha bazana ibyumviro bishasha kugira umupira muri Afurika ubandanye utera imbere muri aza ko mu gikombe cy'isi yose Afurika igarukira hafi cyane kandi ifise abakinnyi benshi i Buraya berekana ibintu bikomakomeye hanyuma abatanga imihoho kubera iki cyanye kubera agashavu imwe na rimwe washaka kubumba kuko kubona warashyize uburyo bwawe amafaranga ugategura ibintu byinshi cyane rwose ugategura hanyuma ugakurwa mu ihiganwa n'umuhagarikizi kandi udakuye mu ihiganwa no kubera atabishoboye ni ibintu bibabaje cyane ariko umaze kugera rwego rwo hejuru umaze kwizerwa kujya mu nzego zo hejuru zifata ingingo nibaze ko gucutanga imihoho atari byo byiza ahubwo biza byawe guca ugenda muri iyo nama urimwo ugatanga ibyo byiyumviro abakoze amakosa bagahanwa hanyuma mu nyuma agatunganywa ukundi gushasha bakabona ko hari amakosa koko ayakozwe agakosoka.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro giha ijambo abatwumviriza. Muri make tugarutse ku gice cy'imbere y'igice cya nyuma inkino zizoba aho Cote d'Ivoire izohura na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu gihe Ghana izohura na Guinea Equatorial. Ku bwanyu Olivier Niyunge ko muri make ubona izo nkino zibona gute iyo migwi ubona yari kwiye gushika ahishitse cyangwa hari imigwi ikomakomeye yagiye imbere yawe?
Yego urazi iyo migwi yashitse urumva gukomeye ko ushoboye gushika mu gice cya kabiri demi finale mu bukomeye uza tuvuga turabo turavuga urazi bamenyereza ukaraba abo babasifuzi
iyo nawe ishako twese igihugu cha Guinea tuya nisho navuga ko tutari twitezeho ishobora gushika aho gushitse mu burumba cyahashitse kandi cyaratsinze naho habaye ibyo twavuze cyarashitse bibazo nacyo nyine ko kinze gushika ngaho kigiye gukomeza igihugu yavye igihugu Kongo nacyo nyine ibyo cyagize ni ibintu bishemeye rwose kandi twite ibintu byiza bikomeye bumvagana ku ruhande rw'abadugu ndabambwa bati tutegeze gutsinda barabo byashikiye tunizi nibyo tuvuga duti nta kugenda uvuga uti ndatsinda ngo muhubahubahuba ibibazo ko bagiye bifatamo neza kuguruka no gusangira kuko bya byashinzwe bidashobora kubashikira hanyuma urabye ku kindi gice cy'ikinyarwanda Ivoire ko nawe RDC Congo n'abantu urabye mu ya mature bimwe bagitangura bari kumwe sibo bwa mbere bakinana barakinya rero tu nibaze yuko na kajyo keza Congo yerekane nayo umubanyi wacu turamushyigikiye yerekane ko washora hagarara imbere y'igihanga nka Cote d'Ivoire nibaze rero nkuko nabivuze ko abashitse bose turagiye nyene Guinea Equatorial yashitse kumva yarahashitse mugabo ubwo twabivuze twese ntibishemeye kubera rya nifashe Uga twibaze ko byinshi ko tubira twerekura ikintu bwiza abagabo babiri bagwanye rero tuzoheza tumenye ubuze kawukanye singi
nawe Ashel niyongere izi nkino uzibona gute zigice cimbere cy'anyuma
ku rukino ruzoba kwa gatatu hagati mu Cote d'Ivoire na Congo nibaza ko uko muri demi-finale azoba ari urukino ruryoshe turavye ingene bariko barakina quart de finale hanumwe yarazige yuko Cote d'Ivoire ishobora gutsinda umugwi wa Algeria ngibitsindo bitatu kuri kimwe nabonye yuko urukino rwa Cote d'Ivoire na Algeria habonetse yuko ubivaye n'igene zere na umumenyereza w'umugwi wa Cote d'Ivoire avuga ati ubu turashitse muri quart de finale ubu rero ihiganwa riratangwe ukacibona ingene nivoye ya Cote d'Ivoire yari yabaye nini nibaze yuko aruzoba ari urukino ruhambaye gose kandi ruzoba ari rwiza uravye abakinnyi ba Cote d'Ivoire abataka ba Gervinho bose bazoba bakwiye ba Max Allegri ubu gacura mu mugwi wa Congo ubu novuga yuko ari umugwi ukomeye gose uravye ingene wakinye n'umugwi wa Congo Brazzaville nibutse yuko no gihe bari mu ma groupe amwe bariko barakina barondera itike yo kujya muri imikino baratsinze n'umugwi wa Cote d'Ivoire iwabo bine kuri bibiri nibaze ko ari ikintu gihambaye gutsinzira umugwi wa Cote d'Ivoire iwabo yabija ibitsindo bine ikintu gihambaye gose nibaze yuko ari urukino tuzobona rwiza kandi rushemeye gusa cyo novuga bo babahe arbitrage nziza bizaba bikwiye gusa aho mfite amakenga ni ku mugwi wa Ghana uzo guhura n'umugwi wa Guinea Equatorial ikiboneka ni uko Guinea Equatorial mu mikino yose bariko barakina ari umugwi bariko barafasha gose kugira ushobora gushika mu nkino za nyuma nimba bazoha Ghana na Guinea Equatorial arbitrage nziza babahagarikizi beza nibaza nabo nyene ko amahigwe menshi Guinea Equatorial ntayo ndabaha bashobora guhereza ngaho mugani bazo yuko nkino azaba nziza nimba abahagarikizi
muri make cyane turangize umwanya uraturangiranye Desire Hatungimana we uzibona gute izi nkino muri make cyane
cyo majambo make no vuga yuko urukino rwa Cote d'Ivoire na Congo naho Congo yagiye gutsinda Cote d'Ivoire muhira muri kino gihe cyo nibaza yuko ubiye kora ngene Cote d'Ivoire igende atera imbere uko urukino rwose rurangira Cote d'Ivoire ndayihereza amahigwe ubushaka mu rukino rwa nyuma naho mu rukino rwa Ghana na Guinea Equatorial kitabaye nk'impanuka cyo ndabona ko Ghana izo pinda Guinea Equatorial urukino rwa nyuma rugakina Cote d'Ivoire n'umugwi wa Ghana.
Murakoze twari kumwe na Olivier Niyungeko ari mu bamenyereza bo mu gwinse bwira gihugu w'umupira w'amaguru w'u Burundi intamba mu rugamba twari kumwe na Ashen Yongere umumenyesha makuru akurikirana ivyerekeye nkino akora kuri radio y'igihugu mu Burundi hamwe na Desire Hatungimana umumenyesha makuru akongera akabayoboye ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru bakurikirana ivyerekeye inkino mu Burundi twako turavuga ku gikombe c'imigwi yo muri Afrika kiriko kibera mu gihugu ca Guinea Equatorial ubwo ni inkino zifashe hamwe n'ibindi bibazo byaba byaravyutse muri iryo higanwa bifatiye nko ku bahagarikizi b'urukino n'izindi ngorane turabashimiye cyane kuri iganiro murakoze
murakoze nawe